SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Radio.
Kaze mukindi kiganiro ku wundi munsi murindi sango ni kuri SBS mu Kirundi. Uno munsi rero tugiye guhura na Madame Marie Louise Sibazuri. Uyu nawe tukaba tugiye guhura mu kiganiro kumbure benshi mwoba mutazi abandi kumbure muzi. Mu kiganiro umubanyi niyo muryango. Haheze imyaka myinshi cyane ico kiganiro cyaravuga benshi barakizi. Madame Sibazuri yatangiye kwandika ivyese cyangwa utwo dukino mu 1996 ariko dutangura guca kunsamirizi inkuru y'igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 1997. Ibiganiro vyategurwa na Studio Ijambo ariko bigashikirizwa na Radio Nkuru y'igihugu canke RTNB. Ndi kumwe na muri kiganiro nitwa Jean Paul Amede. Kaze.
sbs.com.au.
Nongeye gushimira Madame Sibazuri uno munsi yemeye kuduha kanya mu kiganiro. Ndabaye ikaze mu kiganiro Madame Sibazuri.
Urakenuye cyane mwe mwantumiye.
Ego, murakoze cyane ku murongo wa telefone nkuko turiko turavugana muvyumva rero mbega umubanye niwe muryango ico kiganiro uno munsi kigeze hehe ko tudaherutse kucumva.
Ebona ko mwocumva nyene kubera carahagaze nticahagaze kubera yuko twananiwe no kwandika canke habuze abakina ahubwo murazi yuko ibiganiro nka bijya bisaba uburyo hanyuma ubwa mbere twaba dufatwa mu mugongo nishira hamwe y'Abanyamerika Search for Common Ground hanyuma ari bwo twatanguranye mu 1996 mugabo mu nyuma byanzukangira ngo birarigora dufatwa mu mugongo n'igihugu cy'Ububiligi ariko mu 2015 nkuko mubizi aho habereye ibibazo mu Burundi ibihugu byinshi byarahagaritse gufashanya n'u Burundi hanyuma n'imfashanyo twari bahora duhana zahagaze muri ibyo rero duheruka agakino gaheka hanyuma gaheruka mu bihumbi mu ntango kugera mu kwezi kwa kane kw'ibihumbi 2015
muri uyu mwaka nyene mbega hari utundi mwari mwarateguye abantu bo kwizera ko ivyo biganiro bigiye kugaruka canke vyagiye akagirira
ko nabivuze byose biva ku uburyo bubonetse kumbure ntihogaruka umubanyi niwe muryango ikiganiro kirashobora gutangura kigahera hanyuma nkuko twagize tuyage twongere naho rangira n'abarundi b'impunzi bari mu gihugu cya Tanzania harageze igihe ikiganiro kirahera mugabo mbandanya n'ibindi unyi uburyo bubonetse naho umuntu atobandanya n'umubanyi niwe muryango yoshobora gukora ikindi kiganiro kuko ibyo umuntu yandika ko mu gihugu ntibibura abarundi turacariho kandi abantu bari hama hariho n'ibintu byo kuvuga kugira abantu bahanurane.
Mbega Madame Sibazuri, iciyumviro cyo kwandika niyo vyavuye kugira utangure kwiyumvira ikiganiro umubanyi niwe muryango vyavuye he vyazananye he?
Jewe natanguye kwandika ivyese kuva kera icese ca mbere natanguriye ko nacanitse mfite imyaka 16 ico gihe gushika igihe ico gihe cyo mu gihumbi 1996 urumva yuko umwanya wari uhaciye nari naramenyereye kwandika nari mfise umugwi dukinana umugwi igezaho twarakina mu makarite yose y'Ibujumbura tukaduga ruguru mu ntuze mu ntara mu makomine mugabo aho ingwano itanguriye mu ntuze mu gihugu 1993 Ibujumbura hageze igihe haraba nabi cyane ku buryo bw'uko udashobora kwinjira kubera mu mugwi wacu harimo abatutsi hanyuma ugasanga mbere mu ntango harimo n'abanyarwanda n'abakongomani kuko abinjira mu mugwi uwo tubona kenda neza wese abyifuza kandi azi kuvuga neza ikirundi yashobora kwinjira ariko rero kubera ibihe twari tugezemo hari bamwe bamwe bari baciye bahunga barasubira iwabo bamwe mu rwanda abandi muri congo ubundi twari dusigaye abahutu n'abatusi muri uwo mugwi dusanga ntirushobora kujya gukina mu makaritsiye amwe amwe nka za nyakabiga za jabe za ngagara abahutu barimwo ntibubahuka kwinjirayo kubera ubwoba mu makaritsiye nka za kinama za kamenge abatutsi bari mu mugwi ntibubahuka kwinjirayo kubera ubwoba twese dusanga rero ibintu byukujya duhagarike gukina umwe ntabwo twiyumvira ngo ukumbure ingwano izomara nk'amezi atandatu cyangwa umwaka bibe biheze hama tubandanye mugabura aho tuboneye yuko nyine byagumye bibandanya turavuga tuti none ko twahora duhanura ubu unya akaba ari wo kanya kera twari turonse kuza turavuga kugira tugume dusukamwo mabisi none tukaba dushobora kujya gukiniraho abantu bari mu makaritsiye tugire gute icyo gihe rero hariho umudiregiteri yatwara studio ijambo yitwa Brian Rich niwe yaciye ambwira ati mbega wogira icyo bita seri radiofonike naho ntibyo gufasha gusumba ati twese two gufata mu mugongo ukandika ugacishamo gutanga izo mpanuro wumva wifuza kubwira abarundi hanyuma tukaza twe tukabitegura muri studio ijambo hanyuma tukabiha iradiyo y'igihugu ikabisamiriza ndamubwirahije we radiyo feto radiofonike sinzi nge nimeza arambwira ati ni nk'uko uri kuraca umugani ugaca umugani udahera umugani wamucamwe mu mugani bakina ati uyu munsi ukagira igice kimwe ejo ukazongera ibindi ejo ukazongera ibindi ndamubwira nti ntacyo reka ngerageze ntangure turabe nitwabona biryoheye abantu tubandanye nitwabone naho bitabaryoheye cyangwa nagerageza kubyandika ntibinkundire tuzobireka nuko rero naciye ntangura ariko cyane cyane bitanguzwa no kubera yuko nabona ko hari ikibazo kinini gice cyari kindaje ishinga cyari ikibazo cy'ababanyi urabona mu kirundi bavuga kenshi bavuga yuko umubanyi ari we muryango
icyo gihe mwe mwabahehe namba
mu cibitoke
yego
ingwani igitangura naba mu cibitoke mugabo cyogera tangura
cibitoke cya bujumbura cya
bujumbura cya bujumbura mugabo aho natangura kwandika umubanyi ni we muryango nari narahunze na jewe kuko mu cibitoke sinari kuguma aho ngo bikunde uko ndabinda bivuze hava karitsiye ari amakaritsiye uri umuhutu utagumamwo n'amakaritsiye uri umututsi utagumamwo na icyo gihe nari narahunze natanguye kwandika nabanje kuba mu bwiza nayitewe ndahava nduguruza njya mu gisagara hagati niho nashoboye kuronka niho natanguye kwandika icyo gikino mba
ikiganiro umubanyi niyo muryango rero gushwa uno munsi yaza imyaka icyo kiganiro umuntu atacumviriza ariko mwebwe bene cyo muracahari mwibaza ko cyoba cyarafashije abantu benshi mwibaza ko cyoba cyaragize akamaro nk'uko mwabyibaza
jewe ndibaza biragoye kubyivugira jewe gutyo mugabo ndavye mvuze ibyo abantu bama bambwira ari abo tubonana ari ababyandika kuko hariho n'abanyeshuri kuri kaminuza bayikoze ko amamemware bakagenda kugira amankete mu banyagihugu nibaza yuko ikiganiro cyagize akamaro ntikigira umuntu uza mu bintu nka birya by'iwacu by'ingorane z'umubano ikintu gishobora kugira akamaro cyonyine ntihajya havuga ngo imiti ikoranye kigira icyo gifashije kigafashanya n'ibindi bikorwa bindi byinshi biri ko birakorwa izindi mpanuro ziri ko zirava hirya no hino byose izindi mpinduka ziri ko ziraba bigafashanya ariko jewe numva umengo ni ukwemeza kandi atagukekeranya kuko bivugirwa n'ababyumviriza yuko kirya kiganiro benshi cyabaremesha kandi benshi bavuga ati jewe kirya kiganiro cyarantumye feri numva mu mutwe wanjye yuko umubanyi ari ikintu gikomeye ko nopfuma ngira ayandi makosa yose mugabo sinshaye ku mubanyi kuko utagira umubanyi ntacyo uba ufise ufise nk'umwana akaba aryamye mu nzu asinziriye ukaba usimbye nko ku isoko kurondera wacirinda kugenda kubyura umwana ugende umutwaye umukuru mu itiro kandi ufise umubanyi uramubwira ati sinugaye urandavira umwana aryamye niramuka yikanguye ntarazura mu ndabira ukeneye umunyu wocifata ukakubita ibirometero bitanu ngo ugiye yo mubyara wabacanje kwa se na nyoko ngo ugiye ngo baguhe umunyu ushira mu nkono cyangwa ngo ugiye kurahura oya umubanyi ni ikintu gikomeye cyane nicyo gituma nibaza ko n'ubu unyi kuvuga ikintu nk'uko k'umubanyi niwe muryango ni ukwibutsa gusa mbwa abantu baba basanzwe babizi nuko gusa iyo habaye ibibazo nk'iyo habaye nk'iyo ntuze nk'iyo ngwano umuntu akaba azi ko ashobora gupfa atakosa afise mugabo agapfa kubera ubwo bwoko bwiwe ni ibintu byumvikana cyane ngo abantu bagire ubwoba abantu atangure kwinubana ariko kubibutsa yuko umubanyi ari ikintu kirumara birafasha kuko mu nyuma hariho n'abantu benshi bagiye babigarukako hari ikiganiro kigeze kuba kuza kiraba mu ntuze muri studio y'ijambo cyitwa inkingi y'ubuntu abantu bakavuga ingene byabagendeye mu gihe cy'ingwano ugasanga abantu benshi bavuga ingene banyegezanije abantu benshi bakavuga ingene bakurikirana kiriya kiganiro kikabaha inguvu zo kubahuka kubera ko bumva abo bari kubona kwita abakinnyi muri za acteurs bumva bavuga ati nambaza umutima yagize gutya na rugo rw'ingingo yagize gutya na buntu yagize gutya iyo nzira ndimwo niyo nanje sindayidohokako nibyo bambwira nizera yuko ibyo bari byo byafashije bose mugabo ntiyabuza abo byafashije
yego turiko turarangiza mu masegonde makeya ubu muri mu gihugu cya Australia mu ntara ya Victoria ubu murabona ko icyo kiganiro umubanyi ariwe muryango haba mu Barundi cyanke mu bandi bantu musanzwe mubana mubona iyo mvugo ariko nuno munsi gihagaze ko umubanyi ariwe muryango
iyo mvugo ntizigera ihagarara ukundi umubanyi azokwamara uwo muryango kuko niwe kugwana ko niwe wiyambaza niwe muntu wa mbere agufasha niyo ugize ibibazo mbega nk'ubu uhishije inzu udatabarijwe n'umubanyi cyangwa utewe mu nzu ko udashobora kuvuga ngo ugire uve mu nzu ugende kwihamagarira gutabara udatabarijwe n'umubanyi utabarigwa nande nibaza yuko icyo kintu ari kimwe mu ishingiro ry'ubuntu ry'abarundi bafise mvuga cyane cyane abarundi yosweje kuba ishingiro ry'ubuntu ry'umuntu wese mugabo njye ndagihagarara ko cyane kubera nzi yuko kuva kera abarundi bamye baha agaciro karengeye umubanyi gusumba mbere n'inshuti
murakoze cyane madame Sibazuri
namwe murakoze rwose
uyu rero yari madame Marie Louise Sibazuri aho asanzwe ava mu gihugu cya Australia mu ntara ya Victoria aho rero turako turavugana mu biganiro yigeze ategura ikiganiro yari yarise umubanyi niyo muryango kikaba cyarahagaze cyanke kitasubiye kuvuga kuva mu kwezi kwa ndamukiza cyanke mu kwa kane ku mwaka wa 2015 mwese mwari kumuradukurikirana rero ndabashimiye yari SBS mu kirundi naho gutaha mu kindi kiganiro bye
urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio app